Tito igice gatatu guhera ku murongo wa kane. Tito gatatu guhera ku murongo wa kane, duhaguruke kugira ngo tusome. Tito gatatu guhera ku murongo wa kane. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri, idukirisha ukozwa kuzana kuvyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha namwe mu yera uwo yaducuncuburiye ko ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abararwa b'ubugingo budashira nk'uko ivyizigiro vyacu biri. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye mu mutima ko kino gisomwa dusomye cyashoboye kuba ukuri kw'Imana muri twebwe. Waradukijije, turabigushimiye. Waratugiriye ubuntu, waduhaye ubugingo budashira. Mwami, nudutahuze ko ivyo wakoze vyose bihoraho ibihe bidashira, ko bidashoboka ko bihinduka. Mana yo kwizigirwa, turubaha bino bintu. Ivyose twavyakiriye nk'impano ikomeye ive mu biganza vyawe, kandi turagusavye uno munsi ngo uduhezagire, uduhezagire kandi udutegure kugira ngo dushobore gufata ku meza y'umwami turi kumwe nawe. Nuzubane natwe mwami wo kwizigirwa, dufashe kuno gusangira kube nyako kandi kukuri, kurimwo urukundo rw'Imana rwagaragaye i Golgota. Turagushimiye kubwa bino bikorane bibiri twahejeje. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye. Wavuganye natwe kandi wakoreye muri twebwe, turagushimiye kubw'ivyo. Suko ibi bihe bizoba intibagirwa gusa, ahubwo ivyo wakoze biri muri twebwe mu mitima yacu, kandi tuzojana navyo nihagera ko tubona ivyo twizeye. Nuduhezagire kandi twongere inkomezi mu mwemwe yacu, mu bugingo bwacu no mu mibiri yacu. Ushimwe kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twicare. Murumva, nta nkeka murumva yuko ijwi ryanje ritameze neza. Ariko ijambo ry'umwami ryari ryiza cyane, ryari rimeze neza cyane, kandi twararonsa akanya ko kongera kumererwa neza dufashijwe n'Imana. Icyangombwa nuko ijambo ryayo rivugwa tukagizera ko ricika ubuzima muri twebwe, kandi tugahezagirwa. Reka dusome gusa ijambo ry'Imana, duhere mu mirongo mike iri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cya gatandatu. Hano turasoma umurongo wa 32. Yohana 6:32, Yesu arababwira ati, nuko ndababwire Simose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Data niwe abaha umutsima. Data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati mugenzi na ntaryo uzuhora uduha uwo mutsima. 35 Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Icyo data ama cyose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sino muhinda na gatoya. 38 Kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ivyo wantumye agomba. 39 Kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu vyo yampaye vyose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Mungu wa 40 Kuko iki ari cyo data agomba, agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ubu rero umurongo wa 44 nta n'umwe ashobora kuza kuri jewe data ntumye atamukwegereye, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. 5 Mu majambo yavugishwe n'Imana handitswe ngo bose bazuba bigishijwe n'Imana, wumvise ivya data wese akavyiga aza kuri jewe. 6 Si kugira ngo hari uwabonye data atari uwavuye ku Mana, uwo ni we yabonye data. 7 Nukuri ndababwire uwizera afise ubugingo budashira. 48 Ni jewe mutsima w'ubugingo. 49 Basokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa. 50 Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awurya ntapfe. 51 Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru, nihagira urya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo. Icambere rino jambo ry'igiciro tugeze hano, hano umwami avuga ikimazi cy'umubiri wiwe, ivy'ikimazi cy'umubiri wiwe. Hano aravuga yuko ariwe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, kandi yishimikije ijambo ry'uwavugishwa n'Imana rivuga ngo bose bazoba abigishijwe n'Imana. Kandi inyuma y'ino nyigisho yavuye ku Mana, inyuma y'ino nyigisho yavuye ku Mana, inyigisho ikomeye kandi yabanyengetereye, niho benshi baci batsitara, baci bamuvako, ntibasubiye gutahura ivyo yavuga. Turasoma ivyo duhereye ku murongo wa 60. Nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga batige jambo riragoye, hari uwo yumva akarishobora. 51 Yesu amenye mu mitima kwabigishwa biwe bidodomba ivyo arababaza ati mbega ivyo birabatsitaje itatu na kabiri Yohana gatandatu tanatu na kabiri none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu adugaja iyo yahora ubwa mbere tanatu na gatatu mwemu niwateru atanga ubugingo umubiri ntacyo umaze amajambo mbabwiye ni mwemu n'ubugingo ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera kuko Yesu yahereye ubwa mbere na mbere azi abatizera abari bo n'uzomugura uwari we tatu na gatanu kandi aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na data iri naryo ni ijambo rikomeye cyane Yesu yari azi neza uzokwizera n'utazokwizera yari azi uzovyemera n'utazovyemera yari azi uzomukurikira gushika ku iherezo n'uzomukurikira akanya gatoyi yari azi abazotsitazwa n'ivyiwe n'abazomuva inyuma yari abizi yari azi umwumwe wese yari azi intango n'iherezo ry'umwumwe wese kubw'ubuntu bw'imana ntitube abatsitara ngo biyonjorore mu nzira bamwe basubira inyuma bamwe basubira inyuma bagatangura kwidodomba bagaca batsitara ivyo birahagije ntibikenewe ko umuntu agarukira mu nzira utanguye kwidodomba no guharira inzira yaramaze gucibwa aho tubwirizwa guca haramaze haraciwe twebwe ntitugikurikira umwami nk'uko twishakiye uko twe tubyiyumvira abantu bakeneye gushika ku ntumbero bategezwa gufata nkama ivyo bintu ica mbere bakizera buri jambo ryose ry'imana baritahura bataritahura ntibibwirizwa kubatsitaza ntibabwirizwa kuvyidodombera babwirizwa kuririmbura ko mu mitima yabo imbere y'Imana kandi bakareka mwemu yera akaribahishurira ndabisubiyemo ntibikenewe kwirigura agarukira mu nzira umuntu ngo avuge ngo ngira nkurikira inzira yanje uko nishakiye umuntu atangura inzira yiwe bwite guhera ku mwanya atanguye gutsitazwa n'ivyo bintu hanyuma amaze gutsitara agaca atangura kwidodomba nyuma yo kwidodomba kiba ari ikintu n'igihushane cacu murazi ibica bikurikira vyose bica bizana umugararizo mu mutima haca haza ukutizera Imana n'ijambo ryayo bakundwa imburi tuyifate nkama nitwidodombe ntidutsitazwe n'ibi bintu ariko twizere ntidutsitare kuri bino bintu abigishwa ntibashoboye gutahura ibintu byose ariko bamwe cumi na babiri barageze kure kandi bari bazi kandi umwami we yari azi wari agiye kumugura igihe abandi bose bamuvako byaramubabaje cyane umwami wacu we mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru ntiyari umwigisha gusa yarungitswe n'Imana ahubwo kandi yari guhishurwa kw'Imana mu buryo bw'umubiri yamara abantu baratsitajwe n'ivyo yavuga ubu rero baratsitajwe n'ivyo yavuga ubu rero haranditse ku murongo 36 mirongo itatu na gatandatu ngo kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijana nawe. Tatu n'indwi Yesu abaza bamwe cumi na babiri ati mbega namwe muragomba kwigira. Tatu n'umunani Simoni Petero aramwishura ati tuje kwandega mugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Tatu n'icenda natwe twarize tumenya yuko wewe uruwera w'Imana Kristo uwera w'Imana. Ntiyavuze ati ngo twaratahuye byose ngo ubu nanje ndashobora kuvyigisha n'abandi. Yavuze gusa indunduro ya vyose, yavuze indunduro ya vyose, yavuze ati twarizeye kandi tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Mu yandi majambo twabitahura vyose, tutabitahura uko biri kose yagumyeho, yagumyeho yarari kandi ivyavuzwe babifashe uko nyene babigumije uko. Na ntibavuye ku mwami ariko ivyo yavuze babigumije uko naho batabitahuye. Nako dukora uko nyene ico vyo dutwara cose uko vyogenda kose nibwo buryo bwonyine bwo gushikira ku ntumbero. Natwe nyene turazi uwavuganye natwe, turazi uwavuganye natwe, kandi iyo baba abatizera bamuvuye ko bamuvuye inyuma ntibabaye kumukurikira ivyo nivyo baye bibabaje na gatoyi. Ariko ibyanditswe vyera biravuga hano ngo kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibabakijyana nawe. Tatu na gatandatu ivyo vyabaye ibintu bibabaje cyane. Umwami wacu ari we wenyine yari afise amajambo y'ubugingo budashira, ari we wenyine yari umutsima utanga ubugingo wamanutse uva mu ijuru baramuvuye inyuma. None bari basigaranye iki? Nta na kimwe bari basigaranye, haba n'intete ntacyo bari bagisigaranye. Uwumuvuye inyuma ntacyo bagifise kuko ivyaba afise vyose ntacyo biba bimaze atari kumwe nawe. Niwe ari hagati na hagati ya vyose, uri kumwe nawe ibindi vyose bigira icyo bimaze, ariko utari kumwe nawe nta na kimwe ibindi biba bifite icyo bimaze, nta na kimwe habe n'intete. Ari wewe mfise wenyene sima nshibaza ikibazo ku vyijuru no ku isi. Imana iduhezagire kandi ivugane natwe, maze tuvuge nk'uko Petero yavuga tuti tuje kwandega mugenzi kwari wewe wenyine ufise amajambo y'ubugingo budashira. Rero dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 26. Matayo 26 umurongo wa 26 bariko bararya Yesu yabira umutsima awuhezagiye arawumanyagura awuha abigishwa ati nimwabire murye uyu n'umubiri wanje. 27 yabira igikombe gishimira Imana arakibaha ati nimukinywere ko mwese. 28 kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi ngo baharirwe ivyaha. 29 ariko ndababwira yuko uhere none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa Data. Hano ku isi yarasangiye ingaburo n'abiwe, kandi arabashiramwo no mu bizobera hariya mu ijuru. Abantu benshi barasoma yuko atazosubira kunywa gushika mu ijuru, ariko hano murabona ko twese turimo gushika ku munsi ngo azosangi azokongera gusangira natwe, gusangira vino natwe ngo kumwe namwe, ntibivuze ngo tutari kumwe, ariko ari kumwe natwe. Amashimwe aba y'Imana yacu, tutari kumwe twe tutahari ntazamugwa rishoboka, tutahari nta mazimano y'ubukwe ashoboka, niho tuzoba turi kubw'ubuntu. Pega mahigwe, umwami wacu aravuga hano ngo ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe. Hano havugwa umugwi wamwe bacunguwe n'amaraso. Aravuga ati aya n'amaraso y'isezerano rishasha aviriye benshi. Hanyuma akavuga ati ngo gushitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo. Mbega amahigwe, hano ku isi kubona yarasa gusangira nawe, nawe agasangira natwe hariya naho mu ijuru, navyo nyene nta na kimwe kizokogwa tutahari. Ishengero naryo ririmwo, ishengero ni nyegu yiwe yacunguye n'amaraso yiwe, kandi tuzoba twicaranye na Aburahamu, Isaka, Yakobo, turi ku meza y'umwami, kandi tuzosangira ifunguro rinini cyane turi kumwe n'umwami wacu. Aravuga ati ngo ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe. Amashimwe abe ayiwe, kumwe namwe umugwi w'abacunguwe n'amaraso, kumwe namwe abo nagiranye nabo isezerano, abo natanze ubugingo bwanje ku bwabo kandi ngasesa amaraso yanje, abo tuzosangira ku meza nabo hariya mu ijuru. Mu gice cya 19 cy'ibyahishuriwe Yohana hariho umurongo mwiza cyane. Ibyahishuriwe Yohana gice 19 umurongo w'icyenda, marayika arambarira ati andika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Murongo w'icumi, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga, arambarira ati oya sigaho, n'umugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu Imana bariyo usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mwemu. Iri naryo ni ijambo ryiza cyane. Iri jambo rivuga ku batumiwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hariho abantu bafise igishinga ntahe cya Yesu, kandi igishinga ntahe cya Yesu ni mwemu y'ubuvugishwa, ni mwemu y'ubuvugiryo bavugishwa. Ndizigiye yuko mu bitahura ntidushobora guteba kuri bino bintu muri kano kanya. Urenshaka nsome, ngira nsome mu Bikorinto ba mbere igice cya 11, Abikorinto ba mbere igice cya 11 amajambo avuga ku byo gufata ingaburo y'umwami. Abi hano haranditswe ngo mu Bikorinto ba mbere igice cya 11:23, kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima. 44 akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu numubiri wanje ubatangiwe murahora mugira mutya kugira ngo kibicibutso cyanje 25 n'igikomba kigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati igikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje murahora mugira mutya uko muzonywa ko kugira ngo kibe icibutso cyanje 26 uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Ameza y'umwami, ingaburo y'umwami ni ingaburo dufata twibuka imibabaro n'urupfu by'umwami wacu. Yaremeye umubiri wiwe urakubitwa urababazwa, yaremeye arabambwa yasheshe amaraso yiwe. Ivyo uko ari bibiri vyari bikenewe kuko twari dukeneye ubucunguzi bw'ubugingo bwacu n'ugukira kw'imibiri yacu. Biciye mu maraso yiwe niho vyose vyakoretse kandi yarakubiswe kugira ngo dushobore gukira ingwara mu mibiri yacu. Ndibaza yuko twese turi abizera kandi ko tudakeneye gusubirirwamo imburi zatanzwe. Imburi zivugwa hano, umwe wese yibaze uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima. Murongo wa 28, twebwe turisuzuma imbere y'inyonga z'Imana tukareka mwemu agasesangura imitima yacu kandi ni vyangombwa yuko tutumva ikidutsindisha imbere y'Imana tutagira ikiducira urubanza imbere y'Imana muri kano kanya. Nimba ariko bimeze, nimba ari kidutsindisha, nimureke inongaburo y'umwami irengane, nimureke n'igikombe kirengane. Kuri uno munsi niturondera kumenya ngo mbega abantu baraza kuvuga iki, mbega mwene data cyangwa mushikanje araza kwibaza iki. Uno munsi dukeneye kwibaza tuti mbega Imana ivuga iki kuri bino bintu. Turi imbere y'inyonga z'Imana, imanza z'abantu zizobahindukirira zizobagaruka ko bonyene ubwabo, ariko urubanza rw'Imana rwo ni rwo rufise icyo ruvuze. Mu ijambo ry'intangamarara twasomye yuko twebwe twatsindanishirijwe n'ukwizera, twatsindanishijwe n'ukwizera. Umwe wese rero yisuzume uko ameze hanyuma abone kurira kuno mutsima kandi anywere anywe kuri vino. Ninko kubibutsa sivyo gusa, ni nk'icemezo kivuye mu mitima yacu yuko twamaze kwemera mu kwizera ivyabaye ku bwacu igorogota umuntu wese bwite ciwe, kandi ko duca tubifata hano mu buryo bw'umutsima na vino, mu buryo bw'umukate na vino, kugira ngo twemeze ivyabaye hariya mu mubiri wiwe n'amaraso yiwe yuko twavyemeye mu kwizera, tuvyizera. Igice cya kabiri nukozanya ibirenge, kandi birashika yuko ibi ari ibintu bishasha kuri bamwe bamwe, kandi murashobora kwemera yuko ndababwiye ukuri nanje niko byagendeye igihe navyumva aribwo bwa mbere, kandi ntivyari bikiri bishasha igihe navyumva ubugira kabiri, kandi ivyo nari ndabizi igihe naja mu gikorwa cyo kozanya ibirenge. Ndamaze kubivuga kabiri cyangwa gatatu hano muri no myaka iheze, murazi yuko nagize amahigwe akomeye yo kuba ndi kumwe na mwiza bwanamu igihe yarakiri muzima, kandi nkaba naragiye kumeza y'umwami ndi kumwe nawe hariya mu ishengero yarimwo. Kandi icantangaje ukozanya ibirenge kwabaye bamaze kurya ku meza y'umwami, Mvugishije ukuri sinari ndavyiteze ariko naravyemeye ko bivuye ku mana kandi kuva ico gihe sinasubiye kubiharirako kuva ico gihe sinasubiye kubiharirako kandi yarabivuze abitomoye aravuga ati Imana yategetse ishengero ibintu bitatu aravuga ati numubatizo ingaburo y'umwami no kozanya ibirenge ivyo uko ari bitatu tubwirizwa kuvyubaha tukavyubahiriza kandi tukabishira mu ngiro kandi kuva ico gihe twaciye dutangura kubikora tugakora ingaburo y'umwami kandi tukozanya ibirenge ariko buri gihe namavuga nti nimba hari umuntu yumva vyose adashobora kubishyira mu kibanza cyabyo akivyumva ngo ashobore kubitahura ntibikenewe ko mwirwa murabitahura ntibikenewe ko mwirwa murabishyira mu kibanza cyabyo ahubwo mwebwe nimujye mu kibanza cyanyu ijambo ry'Imana riri mu kibanza cyaryo hari amahari y'abantu bakeneye gushyira mu kibanza bakagira uko bafashe ijambo jewe simbona igituma none ijambo ry'Imana ntiritonze neza ntiriri ku murongo none dutegerezwa kwemera ijambo ry'Imana rikadushira ku murongo kandi muri ico gihe iby'Imana yageze biba bimeze uko nyene biba bimeze neza si byo kuri none amen ndanezerewe kumva mwace muvuga amen iyo mutavuga amen umwami yari kubabara cyane twumvise amajambo y'Imana y'ukuri kandi nta na kimwe twongeye ko nta nicyo twakuye ko urero kurabo bose baja kozanya ibirenge aribwo bwa mbere babibonye nimugire icyo mubivuze ko mbanje kubasomera ijambo ry'Imana imbere yaho ntivyo bari viza na gato ntarabasomera urero reka ndabasomere munyuma muragira icyo mubivuze ko nimugira icyo muvuze ku ijambo ry'Imana ariko mwe bwanyu mwicire ku rubanza mugira icyo muvuze ku byanyu mwicire urubanza mwe nyene bwanyu nashaka kubivuga ndabitomoye ijambo ry'Imana risomwe sikugira ngo muheze muhinyura ijambo ry'Imana ivyo bitube kure oya nimwemere urubanza rw'ijambo ry'Imana muri ico gihe bica bigenda neza vyose hari umwe gusa hari imwe gusa ifise ikivuga ni Imana abandi bose barumviriza gusa maze bagaca bashira mu ngiro ico ivuze naho nyene hari abantu benshi bahinyura ijambo ry'Imana bakira ibyo bavuze byose umengo ni vyiza ariko siko ari vyiza nkuko tubona umengo ni vyiza dutegerezwa twese kwemera urubanza rw'Imana biciye mu ijambo dutegerezwa kwemera ko Imana ivuga ukuri muri vyose ntibidutsitare ngo twidodombe maze ngo duce twiyonjorora dusubira inyuma abantu bose barashobora kubikora ariko abantu bose ntibabikora ukeneye gukizwa ahagarara ku ijambo ry'umwami ubu rero ngira ndabibasomere amajambo y'umwami wacu Yohana 13 umurongo w'indwi Yohana 13 umurongo w'indwi Yesu aramwishura ati cyo jewe ndiko ndakora wewe nturibukimenye ubu kumbure ko nabwirizwa gutangurira ku murongo wa gatanu kuri abo badashobora kuhatora byihuse reka kumbure mpere ku murongo wa gatanu ku badashobora kuhabona vuba murongo wa gatanu araheza asuka amazi mu mubehe atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje nuko gatandatu nuko ashika kuri Simoni Petero nawe aramubaza ati mugenzi ni wewe unyoza ibirenge murongo w'indwi Yesu aramwishura ati icyo jewe ndiko ndakora wewe nturi bukimenye ubu ariko uzokimenya hanyuma nuko munani Petero aramubwira ati naho uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe vyose Yesu aramwishura ati ninakoza naho tuzoba duhuriye murongo w'icyenda Simoni Petero aramubwira ati mugenzi ntugarukirize ku birenge gusa ariko ushikane ku maboko no ku mutwe umurongo w'icumi Yesu aramwishura aramubwira ati wari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukoga ibirenge kuko abakeye umubiri wose namwe murakeye ariko si mwese cumi na rimwe kuko yarazi uzo mugura wari we nico cyatumye avuga ati ntimukeye mwese murongo wa cumi na kabiri nuko yagiye kuboza ibirenge yabira umutamana wiwe yongera kwicara arababaza ati mbega muramenye icyo mbagiriye Mungu chumira gata tu, munyita mwigisha na shobuja, kandi mubivuga ko kukwari kondi. Mungu chumira kane, nukorero, kojewe mboge jibirenge, ndi shobuja n'umwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Mungu wa chumina gata anu, kukomba haye akarolero kugirango nkuko jewe mbagiriye abariko namwe mugira. Mungu wa chumina gata anu, nukuru nikunda wabigire umushumba naruta shebuja. Kani ni ntumwa niruta uwayitumye. Mungu wa chumina indwi, ni mga amenya ivyo muzo wa muhiriwe ni mga vikora. Na chane chane, uno murongo wa chumina kane, nukorelo kojewe mboge jibirenge, ndi shobu janu mwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Nashaka kwirinda cyanke namwe ndabarinde kumva iby'abantu bavuga kuri bino bintu kuko ntidushaka kwirirwa turata umwanya kuri ibyo bintu ntitucitayeho iby'abantu bavuga uko abantu basobanura ijambo bakarisobanura ko bishakiye kugira ngo bace baca kubiri naryo ivyo nibikituraba ntibituraba igikorwa cyacu nuko dukora tugashyira mu ngiro iby'umwami wacu kandi akaba databuja yavuze niba Yesu Kristo atabaye gusa umukiza wawe ariko kandi akaba ari umwami wawe akongera akaba shobuja nuvyerekane mu bikorwa werekane yuko wubaha ivyo yavuze kandi akategeka nimba ndi umwami kandi nkaba shobuja nimba ari umwami wacu kandi akaba databuja yarabitubwiye yongera arabitwereka vyose uko ari bibiri yabaye ivyo vyose uko ari bibiri ku buryo tutagumye mu kutamenya ntitwagumye mu kutamenya dushimira Imana kubw'ivyo navyo turangirije kurayo majambo ayo majambo niyo turangirije ko reka duhaguruke dusengere hamwe data twese uri mwijuru turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe mana turagushimiye kandi kubwa kano kajyo kano kanya uduhaye mwami ntidushoboye mwami kugushimira uko bikwiye ariko turagushimiye uko dushoboye kubwa karorero kubw'icyitegererezo waduhaye mwami karoro waduhaye ni wewe wari kumwe n'abari kumwe nawe bose bari bagukikije mwami bamwe bagumanye nawe mu bihe bikomeye bamwe bagendanye nawe mwami nibo wasangiye nabo inongaburo y'umwami nuze ubane natwe uno munsi mwami nutugirira ubuntu mwami dushobore kwigira kuri wowe mu byo dukora kuko watubereye icyitegererezo kandi wadutegetse mwami kubikora turagusavye mwami rero nkuko ivyo wategetse biri kandi nkuko ijambo ryawe rivuga mwami nkuko wafashe umukate ukawumanyura mana turagusavye ngo uhezagire mu gihe turiko turawumanyura mwami Yesu Kristo kubwicubahiro n'ishime ry'izina ryawe amen.